iyi ni radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isamenya i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mireleza nshuti mwese dutaramanye muri kumwe na Frederic undikije Murundi twumvikana ya 10 migufi ya 12 ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu iradio ijwi ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi ya Amerika. Perezida Pierre Buyoya yigeze kurongora Burundi kandi yaramaze imyaka 8 ari intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afurika mu gihugu cya Mali no mu karere ka Sahel yaraye itavye umuremyi.
Bizeye yuko twarongoye Burundi kuko byahora biba ku bandi bakuru b'ibihugu iyo bitabye Imana hazotegurwa ikiganda.
Yari afite byinshi azi, ni ukuvuga rero apfuye tutabishaka twapfuye apfanye ukuri.
Mu Kirundi bavuga yuko igito gitabwe iwabo naho biruko nuko yotaha agahambwa mu Burundi.
Ubutumwa bwo guhoza umuryango wiwe hamwe n'ibintu abarundi bazomwibukira ko yabandanya gushikirizwa. Mu makuru yacu yo kuri isaha tugiye hanini kuvuga ku rupfu rwa nyakwigendera Pierre Buyoya yatwaye Burundi inshuro zibiri, akaba kandi yari umutetsi akomeye mu bumwe bwa Afurika aho yari intumwa idasanzwe mu gihugu cya Mali na Sahel. Amakuru avugwa hirya no hino yatanguriye mu gihugu cya Nigeria aho abanyeshuri bari bamaze indwi baragizwe imbohe bakiriwe nyuma y'uko barekuwe. Inkuru twateguriwe na Fidele Nyongabo.
Abo banyeshuri barenga 300 bari banyuruzwe mu ndwi iheze mu gitero cyakozwe ku ishuri biga ko bashitse ku mugwa mukuru wa leta ya Katsina mu birori byo guhimbazire kugwa ryabo. Abo bana banyuruzwe mu ijoro ryo ku itariki 11 y'ukwezi kwa 11 k'uyu mwaka ku ishuri ya leta yiga ko abahungu bonyene mu gisagara cya Kankara muri leta ya Katsina iri mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Abo banyeshuri bashitse ku mugwa mukuru wa leta ya Katsina uno munsi kuwa gatanu bakigwa na buramatari Aminu Bello Masari. Benshi muri abo bana byibonekeza ko bari barushe, bari bacambaye impuzu zabo z'ishure, bamwe bifutse uburengeti. Buramatari Masari yari yatangajije kugwa ryawo banyeshuri 344 ku munsi wa kane. Yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press kwatangwa ati yarishwe kugira barekugwe. Avuga kwa abo bana bazosuzumwa n'abaganga imbere y'uko basubirana n'imiryango yabo.
Urakoze Fidele. Abimukira barahuye n'ingaruka z'ikiza cya corona, bararwaye, baratakaje imirimo, baheze mu bihugu bagiyemo. Ishami rya ONU ryita ku bimukira rivuga ko nabo bategerezwa gushirwa mu bazohabwa urukingo rwa COVID-19, indwara iterwa n'iyo virus. Inkuru ya Eugene Mukamuzi.
Umuyobozi mukuru w'ishami rya ONU ryita ku bimukira OIM Antonio Vitorino yabivuze kuri itariki ya 18 y'ukwezi kwa 12 umunsi mpuzamahanga wahariwe abimukira. Ni igihe cyo kwibuka uruhare rwabo mu bihugu bagiye guturamo n'uburenganzira bwabo bwo gushaka ubuzima burushijeho kuba bwiza nk'uko OIM ibivuga. Umuyobozi w'uyu muryango avuga ko abimukira bagomba kubarwa mu bazahabwa urukingo rwa COVID-19 muri gahunda z'ibihugu babamo. Mu gihe bimwe mu bihugu bikize byemeje inkingo za COVID-19 kandi zatangiye guhabwa abaturage babyo, Vitorino avuga ko abimukira batagombye gusigazwa inyuma. Icyorezo cya virusi ya corona cyakoze ku bantu ku isi hose barimo n'abimukira benshi. Ku isi hose hari miliyoni zigera kuri 272 z'abimukira. Hafi cya kabiri cyabo ni abagore. ONU ifata umwimukira nk'umuntu wese wahinduye igihugu nta kureba impamvu. Cyakora benshi nabo bagiye gushaka imibereho irushijeho kuba myiza mu bijyanye n'ubukungu. OIM ivuga ko Ubuhinde aribwo bufite abantu benshi baba mu bindi bihugu nk'abimukira bagize miliyoni zirenga 17. Amerika ikomeje kuba igihugu cya mbere abimukira bajyamo. Ituwe n'abimukira barenga miliyoni 50. Miliyoni zigera muri 3 z'abimukira bahejejwe mu ngo na COVID-19 n'ifungo ry'imipaka.
Muri kumwe abandanya kumviriza iragiye uhijwe ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika ibiyaga binini. Uko twabibabwiye mu kanya tugiye kuvuga hanini ku rupfu rwa Perezida Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi. Mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru aduciye ku mayange ibuzima bwiwe.
Urupfu gitoromboka rwa Pierre Buyoya yahoze atwara Burundi rwamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Umwe mu bagize umuryango wiwe yemeje inkuru y'urupfu rwiwe, avuga ko yaguye Paris mu Bufaransa aho yari yagiye kwivuriza. Isoko ry'amakuru ry'ijuru rya Amerika rivuga ko Perezida Buyoya yari amaze indwi yose agwariye Bamako ku murwa mukuru w'igihugu cya Mali. Aho niho yari yagiye gusarukira ishami ry'ubumwe bwa Afrika hamwe no mu karere ka Sahel kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Umwe mu bamwegereye banakoranye ibikorwa bya politike yavuze ko Perezida Buyoya azize Nduruguriye twa Mugina indwara y'igisukari diabete ikabije yunyuwe n'indwara yamufashe bukwi na bukwi de complication diabetique avancée aggravée par notre maladie, uku niko yabivuze Ndugaye twa Mugina. Nawe bitaremezwa n'abaganga, wundi nawe yavuze ko iyo ndwara ariyo mu bice by'ihumekero yoba ari umugera wa COVID-19. Mu kwezi kw'icumi uno mwaka Sentare na News wajye mu Burundi yari yamuciriye igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose muri dosiye y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu baherekanije ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu, akicwa adaheze n'igice cy'umwaka. Muri urwo rubanza ubutungane bw'u Burundi bwamwagirije cyo kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri icyo gihe ko yagize uruhara muri urwo rupfu rwa Perezida Ndadaye. Vyatumye mu kwezi guheze kw'icumi na rimwe Petero Buyoya atanga imihoho mu kibanza yarimwo nk'uwuserukira ishami ry'ubumwe bwa Afrika muri Mali n'akarere ka Sahel. Mu ijwi ryiwe rya nyuma kuri radio Ijwi rya Amerika, Perezida Buyoya yavuze ko abikoze kugira ngo aronke umwanya ukwiye wo gukurikirana iyo dosiye. Umushaka kwigenga mu byanje nshira umwanya munini muri dosiye yacafuje izina ryanje, naho n'ubundi atazobura inzitizi, ariko sishaka kubivanga n'akazi kuko nohava ndagakora nabi. N'ingingo nafashe atanumwe abintegetse, sishaka gutera ingorane abanyeze bakanshinga amabanga yo kubaserukira muri Mali na karere ka Sahel. Nta mpungenge mfise, hariho amategeko mpuzamakungu antingira kandi Burundi ntibushobora kuyarenga ko ngo bukore ibyo bwifuza byose. Major Pierre Buyoya w'imyaka 71 ashengeye yari yarunguruje urwo rubanza. Perezida Buyoya yatwaye Burundi ibiringo bibiri afashe igihugu biciye mu gutembagaza ubutegetsi. Ubwa mbere hari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Uwo mugabo yari yavukiye muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi, yakomboye ku butegetsi uwo bava muri komine n'intara imwe Colonel Jean Baptiste Bagaza. Ubwa kabiri hari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu. Aha yatembagaje ubutegetsi bwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Buyoya yasubije ubutegetsi hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha. Muri ivyo bihe byose Buyoya hari ico yibuka.
Cette façon d'accéder au pouvoir était liée aussi.
Ubwo buryo bwo gufata ubutegetsi byari bifatiye ku kugena igihugu canje cyari kimeze icyo gihe, n'ibindi bihugu bya Afrika byari mu bihe bitoroshe kwari nk'uko. Ubu igihambaye singene umuntu afata ubutegetsi, ahubwo ningene abusubiza. Nafashe ubutegetsi muri mirongo icenda na gatatu, nemera guhereza ubutegetsi buciye mu matora, uwatsinze aratwara. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu naho nasubije ubutegetsi mu mahoro biciye mu mategeko, ndabuha uwari cegera canje kubera amasezerano y'Arusha. Ndage yenda aho nibaza ko nkiri wa karorero muri Afrika.
Mu cape etre en cas exemplaire,
Perezida Buyoya yagiye kutarabwa giza n'ubutegetsi bw'umugambwe SNDFDD ari nawo bahuriye mu biganiro y'Arusha guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, aho yagerezwa ko ari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Nkurunziza. Umwaka umwe imbere yaho Nkurunziza yari yashigikiye Buyoya mu kibanza cyo gushaka kuba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa la francophonie. Icyo bikoze Buyoya agiye yifurije amahirwe Perezida Mushasa Evariste Ndayishimiye n'intwaro yiwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku rupfu rwa Perezida Pierre Buyoya, abarundi batandukanye nabo nyene babwiye mugenzi wacu Roger Urikaneza ukuntu bakiriye urupfu rwiwe.
bazindutse twumva inkuru ibabaje cyane, inkuru y'urupfu kwa nyakubahwa yahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya. Rero cyatumye hanini tubabara cyane, nuko cyane cyane tuze abakuru b'igihugu babiri mu mwaka umwe w'2020. Rero nk'abarundi tureka kutubabaza, kuko arafise icyo yamaze, yafise icyo yamaze nk'uwarongoye Burundi. Ego hariho bamwe bavuga yuko kubera yaheruka gucirirwa urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose kubera ibyaha yaba yagiye, je nacyo nabivuga ko mugabo ko biri kose warafise icyaha ntiyobariye uwo gupfa nogumaho hama agashyirirwa urwo rubanza bishobotse akabihanirwa mugabo. Ntabyo nicyo gituma rero twizeye yuko warongoye Burundi hazotegurwa nk'uko byahora biba ku bandi bakuru b'ibihugu iyo bitabye Imana, hazotegurwa ikigandara cyo ku Barundi bose cyo kugaragaza akababaro, kuko mu Burundi bwabuze kandi Abarundi bose babuze.
Niyumvira yuko Perezida Buyoya atarakwiye gupfa muri iki gihe, kuko Abarundi twari tukimwizeye ko ibintu byinshi mushanshane ingene kudeta iyo mu 2023 yabaye, kuko bavuga yuko yari antete yayo, niko twagiye turabibona mu manza ibyo bagiye baravuga mu manza ibyo bamwagiriza. Rero yari afise byinshi azi, ni ukuvuga rero apfuye tutabishaka ko apfuye apfanye ukuri, gusa nuko nakoze ku ntwaro yiwe nabona yuko ari umuntu arinda ico genda kimuziko nk'umusoda nyene. Ikindi kintu cyiza namwimukira ko ni amasezerano yarusha yasinye n'imigwi yagwana, haboneke amahoro. Naramubonye nk'umuntu w'umugabo. Ikindi umuntu yamwibukira ko n'amasezerano y'umwe bw'abarundi
yari umukuru w'igihugu kuko yakoze kose yaradukoreye, yarakoreye igihugu, asaba yuko n'abatwara igihugu bibonabo nyine bimenya gene babyifatamo nabo nyine. Twasaba yuko igihugu cyumufata nk'umukuru w'igihugu yatwaye igihugu bakaza kamuhiteka nawe
kombore. Imana iramukingiye ibintu by'imitahe yari nyuma yiwe n'ibindi, turavuga ati Imana iramukijije, ko niko twagwakiriye, kuko tubona yuko yabonekana kumenga aguma akurikiranwa aho yarari wabonekana kumenga nta mutekano, ko bwacu tubona kumenga araruhutse. Ku bijyanye n'uko yitabye Imana ari nyuma y'igihugu, twamye tubivugana n'abandi tuvuga ati none arahamwe nyuma y'igihugu kiza gutahamwe mu Burundi, kuko mu Kirundi bavuga yuko igito gitabwa iwabo naho biri uko, nuko yotaha agahambwa mu Burundi, hanyuma kumbure hakaba n'umuhanuro mu Burundi hasanzwe yaravuka aho yakoze aho yatwaye, hakaba umuhanuro hakagira icyo bavuga ku bijyanye n'ubuzima bwiwe.
Ko agiye atishe ku bibazo by'igihugu cyari iki cy'umuziga aho kuzo kwishyura ntinezerewe na gatoya turabaye mugabo byahasaba ko agenda asiguye ibyo arije kugira ngo turonke umuco byagire ishyira igihugu ko umuntu yari azi ko yahize ibintu byinshi iyo duhaye umuco uraho n'ubutungane bwamaze kumwagiriza kuko yuko afite uruhare rukomeye mubashe kuganagura umukuru w'igihugu yitorewe n'abenegihugu ndaremerikiyor
jewe uru rupfu rw'uyu mukuru w'igihugu aho darongoye Burundi kuri jesi rubaye nyine rwashitse giturumbuka, ntitwari tugwiteze, ukuri ruratubabaje cyane, ruratubabaje na cyane cyane ko uyu mwaka wabayemo ibintu bibi rwose, wabaye umwaka uhitanye abantu benshi na cyane cyane abakuru bakuru. Rero uru rupfu tugwakiriye nabi cyane, ku ruhande rwanjye no kuri uru rupfu rurambabaje rwose, turambabaje. Ego numva ariko nabivuga turababaye nyine, yabaye umuntu akomeye cyane muri politiki y'iki gihugu cy'u Burundi mbere n'ikindi n'ibindi bihugu, urabona ko yizewe mu mabanga menshi. Rero turabuze igihugu kirabuze umugabo w'indyamunyu, umugabo abushitse. Rero anje ndababaye ego
reko twamutakiriye n'umubabaro kubera urupfu rwose rurababaje. Ego hariho igikorwa cyakoze ariko ntitworeha kuko n'ibibi byaba byaramuje, kuko igihugu cyacyo mu ngorane nyinshi mu gihe yarongoye Burundi. Ibyo rero twavuga nuko ibintu byabaza byacye mu Burundi ndetse ya krize ku magoro z'amatora 2008 harabaye ikibazo byifashe mu kwatsa kubyifatamo, kuko ababikoze ntitwamenya bari bo ntibigeze bahantu kuhama no 2023 naho nyine hari amakosa tamagitse ko kwahamikira ndate mugabo ntitwoyumva ko ntitwoyumva ubutungane ubutungane bwo bwari bubereye kandi ubutungane bwari bwose budahengamye.
Perezida w'igihugu cya Mali ari naho Perezida Buyoya yaramaze imyaka 8 aserukira ubumwe bwa Afurika yashikirije ubutumwa bwo guhoza umuryango wiwe hamwe n'Abarundi. Mugenzi wacu Fidele Nyongabo niwe yakurikiranye inkuru.
Perezida w'igihugu cya Mali Bandao yatangaje ko yakiranye umubabaro urupfu rwa Pierre Buyoya yahoze ari perezida w'u Burundi avuga ko nyakwigendera Buyoya yari amaze imyaka 8 mu gihugu cha Mali aho yakoreye amahoro n'umutekano w'icyo gihugu. Buyoya yitabye Imana ku munsi w'ejo pari mu Bufaransa, yarasanzwe ari intumwa y'umuryango w'umwe bwa Afrika mu gihugu cha Mali na karere ka Sahel. President Dao yamenyesheje ko abanyagihugu n'abandi bakorana bazomwibuka nk'umuntu yaharanira neza igihugu cha Mali na karere kose ka Sahel. Yonge avuga ko Buyoya yitanze atiziganya kugira kiringira ubwigenge n'imbibe z'igihugu ciwe mu kuvugira ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abanyamari. Perezida wa Mali yasiguye ko ku izina ryiwe bwite n'abanyagihugu ba Mali yifatanije mu mubabaro n'umupfasoni wiwe pfakaye umuryango wiwe n'abagenzi biwe bose hamwe n'abandi bakoranye. Ndao avuga ko Buyoya yari umurundi, umunyafrika, umunyasahel n'umunyamari w'igihagararo gikomeye kandi ko bazomukumbura. Kushikubu nacho leta ya Burundi ratangaza ku rupfu rwa Pierre Buyoya.
Tumiyote nshitimwe seko mkumu na wanda nyakumbiza ila liyoweshu kujia Amerika isame na i Washington DC mukino nje mukia Rwanda. Igihugu cha Congo, Congo Brazzaville hamwe n'igihugu cha Zambia ni bimwe mu bihugu byo muri Afrika bifite amatungo cimeza y'ibitoro n'umujumbu copper. Yamara ivyo bihugu biherutse gutangaza ko bitagishoboye kuriha imyenda biheraniye ibihugu bikize n'amabanki akomeye. Igihugu cha Congo kigira gatatu mu bihugu byo muri Afrika byimbura ibitoro, mu gihe igihugu cha Zambia naco kigira kabiri mu bihugu vya mbere bitunze ubutare bita copper. Ndega tuwese chukiza chakona, ibi nuzia tumye ibi wihugu zaro samahiri kwa hivutu nzichimiza kwa mwutaka, nishika mwukene utagirizina kushika ho inanirwa no kuliha nyenda wifitie ibi wihugu wikize na yandi ma vangi ya kuhisi na hivihe. Profesor Leonce Ndikumana igisha ibyerekeye ubutunzi muri kaminuza Massachusetts University muri Leta Zunze za Amerika na Janvier Desire Muzimana afise ubumenyi buhanitse mu byerekeye ubutunzi bagiye kwihweza ibibazo bihanze ibyo bihugu byari bisanzwe bifise ubutunzi ntangere. Tangwe kuri wewe Leonce Ndikumana, imbere y'uko twihweza ingorane y'igihugu kimwe kimwe muri ibyo bihugu twavuze, Congo na Zambia byari bisanzwe bifise ubutunzi cimeza budasanzwe biherutse gutangaza ku butunzi bwavyo bwayanzaye, mutubwire ukuntu mwakiriye ayo makuru.
Urakoze Fredi kumbaza icyo kibazo. Ni kibazo gihambaye rwose byerekeye iterambere rya Afurika. Murazi mwese yuko abari baratwumviza barazi yuko Afurika itunze ifite ubutunzi bwinshi, nuko nubwo abantu benshi bakura kuraza kwa Afurikani, Afurika ifite ubutunzi bwinshi ugiye muri Afurika ntakitasangaho, cyane cyane mu butaka. Hari ibihugu byinshi bifite ibitoro, hari ibihugu byinshi bifite inzahabu n'ibindi byinshi dusanga dusimba mu kuzimu. Ukazitanga rero ugazitangaje n'uko usanga ibyo bihugu byinshi bidashobora bitashoboye gukoresha ubwo butunzi bwabo kugira ngo biteze imbere umunyagihugu wese. Ucyo usanga rero aho kugira ngo ubwo butunzi buteze imbere umunyagihugu wese, ucyo usanga butungisha amakompanyi ava hanze aza gucukura ubwo butaka akadandaza ubwo butaka n'ibitoro, mahera akagenda akava mu gihugu ugasanga igihugu ata kinini cyerekana cyavuye muri ubwo butaka. Nicyo gituma igihe rero mbonye aya makuru y'ibi bihugu bibiri biriko biragira ingorane y'ukuriha amadeni, ntibyantangaje cyane kuko n'ibintu maze iminsi nkora ko cyane. Ubundi wakwibaza ati ibihugu bifite ubutunzi nk'ubwo, nk'uko babivuze Zambia ni igihugu cya kabiri urabye ubutaka kidandaza hanze, hariho ubutaka bita copper. Cya mbere muri Afurika ni Congo Kinshasa, Repubulika Demokratike di Congo, hagacakurikira Zambia. Muri Congo naho barafite ibitoro byinshi, abahangana imitwe na ziriya za Angola, Nigeria. Wari kwibaza rero yuko ibihugu nk'ibyo bitari bikeneye no kugurana amahera hanze, kuko byashobora gukoresha amahera avuye muri ubwo butaka. Mugabo kaza wumva ngo n'amahera baguranije amahera menshi, kubu nariko ndaraba muri Zambia urabye madeni bafite yo hanze ashika ku miliyari cumi n'icyenda, muri Congo ni miliyari zitanu. Ubwa mbere bari bafite ubwo butaka bashobora kudandaza hanze kugira ngo bashobore kuronga amafaranga y'ukoresha mu iterambere ry'igihugu, mugabo bagiye bafata amadeni. Ukaza wumva rero ngo n'ayo madeni baguranye bashoboye kuyariha. Ibyo rero biravuna intege bigatera umutima mubi.
Ayo ni amakuru atangaje cyane rwose Janvier Desire Nkurunziza, mweho ayo maraporo yatangajwe kuri ibyo bihugu bibiri byari bisanzwe byitungiye utunzi kimeza mwebwe mwakire gute
koze cyane niko nuko uri amazi gute urumuntu utarusanzwe wiga ico bihugu n'ico kibazo uratangara cyane kuko ubu tuje ngo udatezwe kwa muntu ugusambe tunze muri Afrika reka n'ubintu urazi ngende cyane zimba ubwo butaka azabiya kirani mazina kiro mitano mero mitanda chwe mbo mitaka sako mbo mazina kamili chwe mbo mitanda mga chwe kuko mbo mbo hali mbo mandali ika nalwe mbo mitanda mga lechani mutanga doi ya tanga chukumbe yu ya shuwa kuri ya madeni cha fashi iki mbo mita isho shuwa ya tanga chwe mbo mita tedo mfasa madeni shuwa kuri mbo kumba nisa ya chato kongo nijio nishuwa mitanda chino Chama kwenye kuko leo se ya mbude sinze kumenga chapati yishikako yuko sana kanisani za yuko niko nituulisha ama koma niyo haze ichonitro aliko leki nama herasi gaye mwijo ni huku ura dina koreishwa na koreishwa kumugyo huku ya silamo migambi iterambe usana kumbure atuulisha ama koma niyo haze aliko adona lagomu ni huku usana tuulisha
turabishika kore lekare dutangwe kugihugu kimwe kimwe reka dutangwe kugihugu cha Congo igihugu kizwi ko gitunze ibitoro byinshi nkuko twabivuze mu ntango ivyo ibintu bya yashikije cyo gihugu ni muyiha isiguro ki mushanahe Leonce Nikoman
ego rero urumva igihugu cha Congo abari ko aratumviza ni badakora ari ababanyi naho hafi ni igihugu rero gitunze ubutaka bwinshi mu by'ubutaka gifite ibitoro byinshi cyane cyane kigafite amashamba gashobora kudandaza ibintu by'ibiti ibintu byose biva mu mashamba mu bisanzwe uravye ubutunzi bwo mu butaka kiri mu bihugu bya mbere muri Afurika kandi kikaba ari n'igihugu ari kinini rwose gifite abantu benshi bari kwibaza buti ku munyagihugu wese yoshobora kuba amerewe neza kuma igihe leta ishobora gukoresha amahera avuye muri ibyo bitoro ingorane rero ni uko usanga muri Congo kandi no bikomeze n'ibindi bidanda by'ibitoro usanga amakompanyi yimba agashora ibyo bitoro z'amakompanyi ya leta ni amakompanyi avuye hanze azana amafaranga yabo n'imashini yabo bakimba ibitoro bakadandaza bagatanga raporo muri leta amahera bakuyemo mu bisanzwe ayo makompanyi yateza gutanga amatagisi muri leta n'igice cy'ayo mahera yaronse kugira ngo leta nayo icikoreshe mu mafaranga iterambere ry'igihugu igitangaza ni uko usanga muri ibyo bihugu muri Congo ugiyeyo ukaraba nta kintu ubona bakoresheje ayo mafaranga kuko urabye nka infrastructure tuvuga by'amabarabara electricite n'ibiki usanga atabiri
ayo mafaranga ntashobora kuba aja mu mifuko y'abategetsi bamwe bamwe
urumva icyo nicyo twibaza urabye amahera ingene agabagurwa ndaguhe nk'akarorero muri Congo hariho abashakashatsi baretse kugira raporo barabye ingene amahera ava mu bitoro ingene yajya basanze ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi akavuga yuko ari amahera bakoreje mu kugura amamashini mu guhemba abakozi n'ibiti ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi muri igihugu cya Congo kironka ibice 27 gusa ni ukuvuga bimbye
urwo ni uruhombo runini
urumva bimbye amaritiro 100 y'ibitoro ibice 22 bigenda mu mufuko w'amakompanyi ibice 27 gusa bikajya muri leta
imbere ko duha ijambo umwe mu banywanyi biraryoheje bya Amerika ariko aratega amatwi ikiganiro afite ikibazo reka tubanze tubaze n'umushyantahe Janvier Deze Nkurunziza nawe nyine atubwire isiguro aha ivyo bintu vyashikiye igihugu cya Congo Brazzaville aho tuzi ko gifite ibitoro bitunze ibitoro ica gatatu eka muri Afrika mu butunzi bw'ibitoro kikaba naco nyene kifite ingorane zo kuriha imyenda duga ku ijambo Janvier Deze Nkurunziza
cyangwa kugira abantu benshi bakurikiranye ibyo muri Congo barabonye amavideo YouTube y'abantu bavuga abandi bambura ayo makompanyi bari baje muri Congo mu nyuma barabuye bavuga icyo bakora ingene babikora n'ibintu biteye isoni baravuga ingende bavuga ko bimbye ibitoro bafite amaritiro 100 bimbye nk'amajana abiri cyangwa amajana ane ibyo biri kuri YouTube bikayongera abo abadirekitori jenero b'ayo makompanyi niho babivuga amakompanyi yo hano ibumba y'igihugu caribwe ibyo ntibisanzwe ikindi ingorane yashitse usanga ibyo bihugu bifata amadeni kubera ubuzima bw'amadeni nashobora gufata ideni ku bitoro kizokwimba mu myaka iri imbere ubu igacaka imvura yasisigeni mu mpamahera muzoce muza mu yiyimbire iyo bigenze uko rero bikanyara gute baca bagurisha ku mahera make cyane hari n'igihe wasanga bagurije nka barire kuko muri ati wakwemera kutwungurika barire ibitoro ugasanga barire wayidandaje nko ku madorari 200 abo bantu baje kwimba ugasanga biko birimba ibitoro biri nko ku madorari cyane cyangwa ijana na 50 urumva ayo baraca muranga ayo diferanse yose yacu iyo yose ikaba igiye abantu bo muri Congo kibazo icyo batora njyewe ndazi mu Congo nahandi tuyitafatira turaganira w'umurenge niyo muri izo z'ibitoro niwe yamubwira ati nta mukongomani afite n'uruhushya rwo kwegera aho hantu ibyo bitoro byimbika n'ahantu hazitiye ushikayo nta muntu ashikayo urumva kumenya rero uko birabereye icyo ni igice cya mbere cy'ubusiguro igice cya kabiri mpamvu yari nta bifuza n'ayo mahera yitwa ko agumye muri Congo ayo ibyo bice 20 n'ibindi kwizana
ingwara nyinshi cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko mwe murabandanya kumviza iradiyo hijwi rya Amerika isamirana i Washington DC mu Kinondi no mu Kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo hijwi rya Amerika ariko yakurikirana ikiganiro Diomede Damisigaro muri aho Diomede Damisigaro
yego ndakomeye mweho
turaho turakomeye
salamu bandi banywanyi bariko bavuga ibijanye n'ikibazo kiri muri Congo
yego be Diomede Misigaro ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ntara ya Tennessee duga ku jambo murafite ikibazo mu cyumviro
ndafite ikibazo gisaba icyumviro jewe nkurikiranye abo bantu bari kuba tuganira kandi mbona ko babikurikiranye hafi ba muri Congo ntabwo umuntu yoduha urutoki ku masezerano mabi icyo gihugu cya Congo kigirandira nabo bimera icyo ikintu cya mbere icya kabiri nashaka kubaza none ko kira gihugu kiba gifise inama nshingamateka abantu bagenda bakurikirana ibintu hafi ndibaza n'abari kutuvuge bo muri za kaminuza bagira ibintu bya ekonomi n'ibiki none abo bantu bose nta muntu n'umwe agira icyo avuga agira icyo ashikara akomeje kumva ngo aho naho bimbira harazitiye nta muntu ashobora kwegera none abakongomani ubu niho bakibona ko ibintu bimeze nabi cyane barabuze baracuka nashaka kumenya niba harigeze kuba hariho nk'abantu muri Congo bama biyamirisa ibyo bintu batigeze bumvirizwa nibyo binini nashaka kubaza ayo masezerano none ntabwo yosubirwamo ntabanduka ku 72% uhereza abo bantu nje nibaza ibyo nkabijya bita ngo twunguke twese win win situation byagerageza kuba niba uriburi 50% ari ufata 72% bizomara imyaka ingahe ego ushobora kuvuga uti kubera ibintu bakoresha byo kwimba birazimbye reka tubaze tubaye benshi umwaka umwe cyangwa imyaka itanu ariko igitoro cyo muri Congo uko nabibonye kuva 1996 kiriho kirimba none abo bantu iyo kontri zo guma uko nyine
reka tubahe ibibazo byiza cyane rwose reka tubahe ijambo washira ntayo bagira icyo bivuze ko mukane gatoya cyane rwose reka dutangwe kuri umushinjacyaha Leonce Ndikumana
umuvukanya abagira ibibazo byiza rwose kandi yasomye ku rutoki ku bintu biha biteye ingorane mu bihugu byose bifite ubutaka icya mbere yavuze ni amakontra amaguverinoma ya Afurika agirana n'amakompanyi avuye hanze aje kwimba ibitoro cyangwa kwimba ubutaka iyo niyo ngorane kuko usanga kenshi nk'uko Jambi yabivuze ayo makontra asaba yuko ushyiramo igiciro cy'ibyo bitoro cy'ubwo butaka mu myaka izoza ni ukuvuga urumva mugira kontra n'umunsi mugabo ibitoro uzotangura kubyimba ejo mu myaka izokurikira muri iyo kontra rero mutakuza kumvikana igiciro cy'ibyo bitoro mu myaka izoza icya kabiri iyo amakompanyi muhugira ayo makontra asiba gushyiramo amadepanse azogira nayo ngo yimbe ibitoro kubera rero ututanga leta zo muri Afurika zidafite abantu bafite ubumenyi bukaze bukomeye muri iyo domene y'amakonta y'amarusuri ucusanga informasi bakoresha baba bafite ni ntoyi cyane ninke ikibatuma basinya amakonta aha avantaje amakompanyi yo hanze
Nchuti mwese mkunda iladio Ijwi Amerika ilgane utfate guli mwaka kanya wiga pienga Turashibi wagenzi wachu Bagizuru hara mwitegurwa Yamakuru tuwashikirije turi mungo za chukwila Ikiza cha COVID chumichenda Turashibi kandi na Fatuma Kalala Yadufashe kwigiranya ilgane ilo Tuwabate gulie Idhi Gwema niwe yarabi hagarie Turashibi na mwini nchuti mwese mwadu Tila mwaka kandi tuwate akamu Mwanda ni mwviza Ibi ni ilgane vila diyo Ijwi Amerika Mugire amahoro umugoro wa mwini